Yeni Radyo İzmir Amerika. Izwi d'Amerika ribandanya kwa shikizwiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi mu kimwe na Fiden yo ngabo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu Burundi havugwa igitero cy'abitwaje ibirwanisho cyahitanye abantu batandatu gikomeretsa bane mu ntara ya Kayanza. Amatari w'iyo ntara yihanganishije abanyagihugu bakozwe ko ico gitero
cyangwa cy'umore nuko abanyagihugu kandi barazi atuye urupfu haba marira ariko barahojeje bashobora gutuma mu nda hanyuma bafatane mu nda bacambemwe bose bagenda yunge amara y'umutekano bari kumwe.
Uyo ni Colonel Remy Cishahayo uramatari w'intara ya Kayanza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump umurepublikani na Joe Biden umudemokrati bazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu kwezi kw'11 bibutse uyu munsi abahitanywe n'ibitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika ku itariki 11 y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2021. Muri Afrika Leta ya Uganda yatangaje ko itegekanya gusubira kurekurira ingendo z'indege guhera mu kwezi gutaha. Abategetsi b'abasirikare b'igihugu cya Mali bagenye uzoyobora ikiringo mfata kibanza cy'imyaka ibiri. Ibyo ni ibyo by'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ngaha muri Amerika, Perezida waho Donald Trump umurepublikani na Joe Biden umudemokrate bazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 bibutse uyu munsi abahitanywe n'ibitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika ku itariki 11 y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2021. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe na Joe Biden ariko yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambwe w'abademokrata bifatanije n'abanyamerika mu kwibuka abantu bashika 300 bishwe mu bitero by'iterabwoba byabaye ku igenekezo rya 11 ry'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2021. Trump yashikirije ijambo uyu munsi ku gatanu igihe cy'ibirori zabereye ahaguye indege nimero 93 hafi y'igisagara cya Shanksville mu ntara ya Pennsylvania aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho hari icyibutso cy'ingenzi 40 zaguye muri iyo ndege. Biden nawe yari mu birori zabereye ku cyibutso cy'abaguye mu ndege yasetswe ku nyubakwa mu gisagara cya New York. Bitekanijwe kandi ko yaje ku cyibutso cy'aho mu gisagara cya Shanksville uyu munsi ku gatanu ku muhingamo. Haraheze imyaka 19 indege zatwawe ku nguvu n'abayisilamu intagondwa bakorana n'umuhari ukora itero by'iterabwoba Al-Qaida zisetswe ku nyubakwa World Trade Center mu gisagara cya New York hamwe no mu cyugaro n'igisagara cya Washington DC mu gihe iyindi ndege yakorokeye mu murima wo mu gisagara cya Shanksville.
Urakoze Frederic. Tuze muri Afurika umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Tigre muri Ethiopia watahiye intsinzi. Eugenie Mukangusa arabandanya iyi nkuru.
Ishyaka Tigray People Liberation Front ryatsinze amatora mu ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Komisiyo ishinzwe amatora yabitangaje umunsi kwa gatanu mu gihe guverinoma y'ako karere n'igihugu cyose bitumvikana. Mulwark Kidane Mariam, umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu karere, yavuze ko bidatinze azatangaza amajwi uko yagiye ava muri buri bice by'intara. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yari yamaganye aya matora yarenze akaba kwa gatatu kandi guverinoma yari yategetse ko amatora y'akarere yigizwe inyuma hamwe n'amatora mu gihugu hose kuzageza mu mwaka utaha. Abayobozi ba Tigray bari biganje mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu bwabanje bashinje Abiy kugerageza kwiyongerera igihe nk'umuyobozi w'igihugu cya kabiri mu bituwe cyane ku mugabane wa Afurika. Kutumvikana n'intara ya Tigray ni kimwe mu bintu biteye impagarara Abiy ugerageza guhuriza hamwe guverinoma yacitsemo ibice mu gihugu kigizwe n'amoko arenga 80. Abiy ntiyasobanuye uko azasubiza ku bijyanye n'amatora y'intara ya Tigre nubwo yavuze ko ibyo gukoresha ingufu za gisirikare bitarimo.
Turagushimiye Eugenie kuri iyo nkuru. Abategetsi b'igisirikare b'igihugu cya Mali bagenye uzoyobora ikiringo mfata kibanza cy'imyaka ibiri. Ibindi na Frederic Nkundikije.
Abahinga mu vyerekeye ibibazo shingiro mu gihugu ca Mali uyu munsi ku gatanu bashikirije urwandiko ruvuga ko leta y'ifata kibanza izomara imyaka ibiri inyuma yaho habereye kudeta ya gisirikare. Ivyo bitekubiri n'icifuzo c'ishirahamwe CDAO ryo mu bihugu vyo muri Afrika y'umurengero yari yasavye ko ico kiringo kitorenga umwaka umwe. kudeta gisirikare yakuye ku butegetsi perezida Ibrahim Boubacar Keita yaratumye iryo shyirahamwe ifatira igihugu cya Mali ibihano bifatiye ku butunzi kuko abategetsi barirongoye bashaka gutuza no gutesha inzira ya kudeta mu gushikira ubutegetsi. Abasirikare barongoye ishyirahamwe SDAO bahaye abategetsi bagize kudeta gushika ku munsi wa kabiri kugira ngo bazowe bagenye umukuru w'igihugu bifata kibanza hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Abanyapolitiki wo mu gihugu cya Mali bamwe hamwe hamwe n'abategetsi barongoye ishyirahamwe SDAO barasavye bashimitse ko umukuru wa leta yifata kibanza yoba umusivile. Yamara abo bahinga banonosoye izo shingiro bavuga ko uyu mutegetsi ashobora kuba umusivile canke akaba umusirikare.
Tugushimire Frederic kuri iyo nkuru. Imyuzure ikomeye yagize ingaruka ku bantu ibihumbi amajana 760 mu burengero no muri Afrika yo hagati. Eugenie Mukankusa aratubwira uko byifashe.
Umunyeshuri w'umunyanigeri Hakim Abdu byabaye ngombwa ko afata ubwato buri gihe kugira ngo agere ku ishuri kuvaho amazi yuzuriye mu muhanda ujya kuri kaminuza yo mu murwa mukuru Niamey. Abdu numwe mu bantu 760 bakozweho bikomeye n'imyuzure ikaze yabaye muri ibyumweru bike bishize mu bice bimwe bya Afurika y'uburengerazuba na hagati. Imyuzure yamenyerewe mu bihe by'imvura cyakora muri iyi myaka ya vuba ihindagurika ry'ibihe ubutaka bugenda buhinduka n'ingamba zidahwitse zijyanye n'imiturire mu mijyi byatumye hakunda kuba amakuba uko imijyi yagutse vuba na vuba yageragezaga guhangana n'imvura nyinshi yaguye mu buryo budasanzwe. Burkina Faso, Cameroon, Chad, Ghana, Niger, Mali, Nigeria, Repubulika ya Congo na Senegal ni bimwe mu bihugu byakubititse muri uyu mwaka. Abantu 111 bahasize ubuzima nk'uko imibare y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi bya ONU OCHA ibivuga. Umuyobozi wa OCHA ushinzwe uburengerazuba na Afrika hagati Julie Boulanger avuga ko mu gihe hitezwe indi mvura by'umwihariko muri Afrika hagati binitezwe ko ibintu bizarushaho kudogera.
Ayo yaramwame mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda. Ushobora no kudukwifira ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta ya Uganda yatangaje ko itegekanya gusubira kurekurira ingendo z'indege guhera mu kwezi gutaha. Kibuga cy'indege cya Entebbe kimaze amezi atanu cyugaye mu ntumbero yo kwirinda ikwiragira y'ikiza cya COVID-19. Inkuru y'Idonido na Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Iyi nkuru ihumuriza ibihumbi by'Abanyayuganda batakaje akazi kubera ifungwa ry'ikibuga cy'indege, cyane cyane abakora ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo. Ubukerarugendo ni imwe mu nzira z'igihugu gikuramo umutungo mwinshi, kandi uretse imisoro itandukanye leta ikusanya muri iki gisata, ibihumbi by'abanyagihugu bakoraga akazi gatandukanye karimo gutanga serivisi z'amahoteli abakerarugendo bacumbikamo, imodoka zibatwara hirya no hino mu gihugu n'ibindi abakerarugendo bakoresha, bose batakaje akazi. Kandi akaba nariyo mpamvu leta ivuga ko ikibuga n'igifungura kizabanza kwakira abakerarugendo gusa mbere y'uko indege zitwara abantu bari mu bindi bikorwa zemererwa mu gihugu. Ukurikije minisitiri ushinzwe iby'ubukerarugendo Kiwanda Subi, babara ko leta yahombye umutungo w'umwaka wose uturuka mu bukerarugendo. Ati tumaze guhomba hagati miliyaridi imwe n'imiliyaridi ebyiri z'amadolari y'Amanyamerika kuvuga icyorezo cya COVID-19 cyagere muri iki gihugu. Ntabwo dushobora kwihangana kumara ikindi gihe kirekire. Abakerarugendo bari barabikishije imyanya mbere y'iki cyorezo, turabasaba ngo bate guhagarika ingendo zabo, bakomeze baze twashyizeho uburyo bwo kubarinda buhagije. Mu rwego rwo kurinda abakerarugendo, abanyagihugu hamwe n'inyamaswa zisurwa iki cyorezo cya COVID-19, ikigo cya leta kibishinzwe gifatanyije na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu byashyize amabwiriza akazi azakurikizwa. Claire Mugabi ni ukivugira. Ati turimo kwibanda gushyira mu bikorwa amabwiriza y'iby'ubuzima yo kurinda abakerarugendo. Ikipe y'abakozi bacu baratozwe kandi bashyizwe mu bice bitandukanye bigendwa cyane. Ikindi kandi twongeyemo imbaraga ni icyo gukangurira abanyagihugu kugira ngo biyongere kugendera iyi myanya y'ubukerarugendo, kuko iki cyorezo cyatwigishije ko ibyo guteza imbere iki gisata tutabiharira abanyamahanga bonyine.
With an intention to make sure that we convert all Ugandans into active travelers around their own country.
Ukurikije umuvugizi w'ikigo gishinzwe ingendo z'indege mu gihugu Vian Rujya, hashyizweho ibishoboka byose mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'uburwayi ku kibuga.
We have handled the evacuation and repatriation of flights successfully.
Ati kuba twarashoboye kwakira indege z'ubutabazi zagaruraga ibihumbi by'abanyagihugu bari barafatiwe hanze n'iki cyorezo, ndetse n'izindi zazaga gufata abanyamahanga bo cyasanze hano muri Uganda, kandi akaba ari nta kibazo twahuye nacyo muri ibyo bikorwa, bisobanuye ko twiteguye no kwakira indege zitwara abagenzi ba buri gihe, ariko ibi tuzabikora mu byiciro bitandukanye. Ingendo z'uruja n'uruza rw'indege 13 nizo zemerewe kuzakoresha icyo kibuga tariki ya mbere y'ukwezi gutaha, aho kizasubukura akazi, kandi umubare w'indege zemerwa kongera kugikoresha uzaje wiyongera buhoro buhoro kugeza ubu ikibuga kizasubira gukora bisanzwe. Imashini zigezweho zo gutera abantu imiti yo kwica agakoko ka COVID-19 hamwe n'izipima umuriro w'umuntu akiri muri metero 30 zamaze gushyirwa ku kibuga cy'indege kimwe n'abaganga. Kandi abazemerwa mu gihugu bose bagomba kwambara udupfukamunwa, guhana umwanya hagati y'abagenzi, gukaraba intoki hamwe no kwisiga umuti wica agakoko ka COVID-19. Ibi byose bizanaza bikurikizwa no mu maparike n'ahandi hose abagerarugendo bazaje mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turagushimiye Ignatius. Mu Burundi abantu batandatu mu ijoro ryo ku munsi wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri komine Matongo, intara ya Kayanza. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Ariko barasubira inyuma bagana ikibira, nk'uko amajwi y'ijwi ry'Amerika rikuraho i Matongo bivuga. Bagiye barasahura mu mabutike yo kuri uwo mutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Ranyicisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara, yasabye abanyagihugu gufatana mu nda umwasi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu gutekana, kandi barazi hapfuye urupfu haba amarira, ariko turabahojeje tudashobora gutuma mu nda, hanyuma bafatane mu nda bacandemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe, yanyuma kimwe kitwe n'abajejwe umutekano, ab'ubutungane, ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose, hanyuma bakomeze ya makomite n'ibyo basakirike atoya n'umwe aguyemo kugira ngo umwasi nacyo kuca muryango. Utanga inkuru mu gihe abonye mutukagenda neza canke abonye umuntu yiketse agasanga ari we muwawe akarere.
Ngo menya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri, umugabo n'umugore wiwe, nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungera ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga bajya mu mirimo yabo, abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi, nk'uko amajwi Ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha. Baciye bafatwa bajya gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajyanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi, nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio Ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo, bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika, igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'ino ndwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu, yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa, abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burasya turiko turarasana, ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubafunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho. Ni ukuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonono ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango, basubize inyuma abantu, basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ibyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ibyo bintu ibyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kijya gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byarayo bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibutse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'umunani komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu. Icyo gitero kikaba caremanzwe n'umugwire de Tabara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Natukiriye ku byerekeye Burundi. Burundi n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro no kugene ibihano uwo muryango wafatiye Burundi kuva mu mwaka w'2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Alain Guillaume Bunyoni yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri icyo gihugu, uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigambi y'iterambere mu kurindira ko iz'ibyo bihano bidadanuka. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Birikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo uyangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement
ya vuba no gutanura ibarabara ehangukatwa izoto nigenderanye ikemeye hagati ya Burundi na Demokarasi ya Kongo. Uno mugambi munini kuri watutwaye umwanya hari n'indi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwa
Imigambi itari mike umwe bwa Buraya bwakoze twarashinze kabuhinga kilometero birenga 150 n'imwe barabara kongera kubaka amabarabara y'ibihugu kilometero birenga 180 hari n'ibyo twasanguye mu gisata by'imbere n'amagara y'abantu muri iyi minsi ishize. Leta yahoshanye ibijanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwana ko na cyane cyane banyagihugu bo mu mitumba n'imigambi itari mike umwe bwa Buraya bwakoze twarashinze kabuhinga kilometero birenga 180 n'imwe barabara kongera kubaka amabarabara y'ibihugu kilometero birenga 180 hari n'ibyo twasanguye mu gisata by'imbere n'amagara y'abantu muri iyi minsi ishize. Leta yahoshanye ibijanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwana ko na cyane cyane banyagih
matora ni kijejwe iterambere arico Fed ariko inyuma y'amatora y'ibihumbi 2015 iyo migenderanire yatosekaye cyane aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano cyari bihano by'agahotoro kandi bitagira ifatira ambasadere rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifite ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave mugabo yashimitse cyane gose kubyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cyane cyane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishyira no kwizana ku Burundi imigenderanire ifatiye no kubahana
umwe bwa Buraya bwahagaze imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'uko nka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru y'u Amerika ryaronse n'uko kwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa Buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu co mu seruko bwa Afrika byovanwaho ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije kuvyita iby'agahotoro basaba ko byokurwaho eroje urikaneza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywa n'ibijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Impunzi z'abarundi zirenga majana ne zimaze umwaka mu ikambi y'agateganyo ya Mongemonge iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu manuko zitangaza ko zitewe ubwoba n'ikiza cha virus ya corona bitewe n'uko bigora izo mpunzi kubahiriza amategeko y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yo kugwanya ico kiza kukusanga mu gihangare kimwe kiraramwo impunzi zirenga 80 izo mpunzi zisaba HCR kuzimburira mu ikambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi Menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na zimwe mu mpunzi ziri Mongemonge
Tuyo haba imuri kigego cha Mongemonge iki kiza no kuri cyari cyo ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mu sekita wego dutera ubwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa ama metero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona atari ko bimeze na mwarijya usanga mu isari mu tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kandi akarago kamwe tukajyama ngo turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugaca usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugaca usanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyangwa nk'indwi zibiri zirenga ata mazi turonka amazi twinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vrema uko tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereje umwanya wundi kubera turi benshi cyane icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo bisaba HCR na CNR ni uko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu kimongemonge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye ikibazo cy'uko umwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara ntisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha
bo kibazo dufise cyerekeye corona ni kubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akaruru yaho turi nta turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca kinacyo no kongera ko vrema mu dufasha mu kwacu kurangira kuko turaharambiye kirekire kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntumenya ningwara nyabaki
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kuvyo kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona kubandi ubusanga baba hari ubuntu bwo bufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu numwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka utwo dufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko baze nibyo bindi bikoresho byo babizinge datawe nta abyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twege ngaha baraduhebye kubera ko adashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranira ko nuwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twuko twikingire gute
muno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umuntu tumwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umuntu tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ubu tugeza kuri wa mwanya tuwasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze itariki mu mateka y'isi yateguriwe na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika I Londres mu Bwongereza
ku itariki ya 11 Nzeri umwaka wa 2021 abantu 1000 barapfuye igihe bimaze gukoresha indege byari byayobeje bikazitura ku nzu y'umunara ya World Trade Center mu mujyi wa New York no kuri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon I Washington ibyihebe byayobeje indege enye ebyiri zikoreshwa mu gusenya World Trade Center imwe igushwa kuri Pentagon ya kane igwa mu murima muri leta ya Pennsylvania ubucuruzi muri Wall Street agace gafatwa nk'akaza ku isonga mu bucuruzi ku isi bwahise buhagarara n'indege zose mu gihugu zibuzwa kongera guhaguruka nibwo bwa mbere byari bikozwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'ibyo bitero Perezida George W. Bush yavuze ko leta ye igiye gutangiza intambara yo kurwanya iterabwoba avuga ataziguye ko ikigamijwe ari ukugeza imbere y'ubucamanza Osama bin Laden n'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda no guca intege iyindi mitwe y'iterabwoba ibihugu byinshi ku isi byahise bishyiraho amategeko yo kurwanya iterabwoba kandi bifatira umutungo w'abantu n'ibigo bifitanye ubufatanye na Al-Qaeda bimwe muri ibyo bihugu ni Ubwongereza Ubuhinde Australia Ubufaransa Ubudage Indonesia Ubushinwa Yordania ikirwa cya Maurice Ubugande na Zimbabwe muri Afrika y'Epfo indege zijya muri Amerika zahagaritswe bya gateganyo gucunga umutekano biriyongera ku bibuga by'indege ariko n'ubukungu burahazaharira intambara yo kurwanya iterabwoba ntirarangira yibasiye bimwe mu bihugu bya Afrika nka Somalia Libya Misiri Tunisia Nigeria Mali Niger na Burkina Faso havutse indi mitwe y'iterabwoba inyuranye na Al-Qaeda Osama bin Laden washinze Al-Qaeda yiciwe muri Pakistan mu nkengero z'umujyi wa Abbottabad ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 nyuma y'imyaka hafi icumi agabye ibitero kuri Amerika yari afite imyaka 54
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facilite Beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Edigwema na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri micro mari kumwe na Fidel Niyonga turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika